nzamba
nzambira samirana
amakuru na Bonfils Niyongere.
Ndabahaye mwirewe nshuti namwe bakunzi ba Radio Nzamba agateka kawe mu makuru yo kuri uyu munsi wa gatanu gerezo ya 16 Ruhuma umwaka wa 2024 nayo tukaba tuyahera ku ngingo nkuru zikurikira. Abantu batatu nibo bicwe mu kiringo kitarenga indwi zibiri muri komine Ntara ya Makamba. Abanyagihugu ba muri iyo komine bakavuga ko batewe umutima uhagaze n'ubwicanyi bw'abayendanse, bagasaba barongoye intwaro n'umutekano hamwe n'ubutungane muri iyo ntara gukurikirana ibyo bintu. Inzara nayo ngo igiye kwica abanyeshuri ba kaminuza y'u Burundi atagikozwe mu maguru masha. Abanyeshuri bavuga ko baheruka agafashanyo kabo haraheze amezi atatu. Mu runani RCP bamagarira Abarundi kuba intunganire usaba umushikiranganji w'indero kubavanura n'ingendo yo gukinisha ubuzima bw'abanyeshuri ba kaminuza. Amakenga nayo ni menshi ku bakozi b'ishyirahamwe rikora impuzu ya Free Textile ryahoze ryitwa Kotebu. Imva ya byose n'itegeko ry'umukoresha wabo ribuza umukozi agwaye amaso y'imbwa kutaja mu karuhuko kugira ngo ntiyanduze abandi bakozi. Abo bakozi bakanegura iyo ngingo itandukanye n'iy'ubushikiranganji bw'amagara y'abantu, basaba abantu bagwaye amaso yandukira gufata akaruhuko. Saya gusa twabateguriye n'ayandi muraguma hafi mu kanya idoni.
Urakeneye kumenya makuru y'imvaho, umviriza radio Inzamba agateka kawe ni kuri www.inzamba.org.
Ndasubiye kubaramutsa, amakuru twateguriye kuri radio Inzamba agateka kawe. Tuhereye mu gisata cy'umutekano muke, abantu batatu nibo bishwe mu kiringo cindwe zibiri mu ntara ya Makamba. Babiri muri bo n'abakenyezi bishwe banizwe muri komine Makamba. Ubwo bwicanyi bukabuteye umutima uhagaze abanyagihugu mu ntara ya Makamba, saba barongoye intara gukwenyekiranira hafi ibiriko biraba. Reka inkuru tuyibaze Josephine Jones Hunziman.
Abo bantu batatu bishwe, babiri baramenyekanye umwidondoro na bakenyezi bose bo muri komine Makamba. Uwa mbere n'umukenyezi azwi ku izina rya Françoise Ndayishimiye batazira gahuzenge wo ku mutumba Kabuye wa komine Makamba. Yoba yishwe n'ababanyi biwe ku igenekezo rya kane Ruhuma, bamukubitiye aho yariko yivuna akanyota mu bunwero bwo kuri uwo mutumba. Abantu batatu mu bamugandaguye barahagaritswe n'igipolisi, ubu bakaba bafungiwe mu gacu k'igipolisi muri komine ya Makamba. Uwundi mukenyezi wo muri komine Makamba yagandaguwe mu ijoro ryo kuri uyu wa gatatu rishyirwa kane, uwo nawo ni Telefoni Misago w'imyaka 40 wo ku mutumba Nyabigina agacimbiri Gatwenzi. Amakuru ava mu babanyi avuga ko yagandaguwe n'umugabo wiwe Emmanuel Niyonzima bari basanzwe bubakanye. Niyonzima Emmanuel ngo akaba yamugandaguye mu gihe bari bagorobeje bateramanye, araheza ahengera mu ijoro aramuniga. Ariko amakuru ava mu bajeje intwaro hamwe n'igipolisi avuga ko yiyahuye ajyamye, ibyo ababanyi batemera kuko aho bamutora mu gitondo cyo kuri uwa kane ikitsiga cya Misago Trifoni basanze kiryamye hasi mu nzu biboneka ko yanizwe. Umugabo wiwe ubu akaba ari mu gashwi igipolisi muri komite ya Makamba, aho ari kwakorwa ko amatohoza. Uwundi yatowe ikiziga ku munsi wa kane ni umuntu w'umugabo ataramenyekana, bivugwa ko yoba yaba ku mutumba Kiderege muri komine Nyanzarake. Uwo yatowe ku nkengera y'uruzi Rubonwe. Uwo ngo ntiyashoboye kumenyekana, ariko ngo yari asanzwe ari mu bisumamwo ngaho ku mutumba Kiderege mu guca ibigazi. Bivugwa ko yoba yatwawe n'uruzi kuko n'ibiraro by'ugo ruzi Rubonwe byatwawe inyuma y'imvura nyinshi yaguye kuri uyu wa kanuhezi. Igipolisi ngo kikaba caciye gitegeka ko ahambwe ubwo nyene, nk'uko amakuru ava ngaho mu bajejwe intwara bivuga. Abanyagihugu na cane cane abo muri komine Makamba bavuga ko batewe umutima uhagaze n'iyicwa ry'abantu. abantu ririko riribonekeza na cyane cyane ry'abakenyezi.
Josephine Jones Nkunzimana arakenuye amakuru twabateguriye kuri radio Inzamba Agateka kawe tuyabandanirize mu gisata cy'agateka kazi na muntu ishyirahamwe rihanira agateka kazi na muntu rigiteka ririyamiriza ingingo iherutse gufatwa na sentare na inyuzwa yo kwemeza ko umenyesha makuru Furiani Rangabiye afungwa mu kiringo cy'imyaka 10 iryo shyirahamwe rikavuga ko iyo ngingo yerekanye neza ko urubanza rwa Furiani Rangabiye ari urubanza rwa politike rigasaba leta y'u Burundi kwikubita gashe ikarekura umenyesha makuru afunzwe atacazira abasanzwe bafasha u Burundi nabo iryo shyirahamwe rigiteka ribasaba kugumiza icyo kuri ico kibazo tutega amatwi ashe niko yagize arongoye ishyirahamwe yanira gateka kazi na muntu rigiteka
na nakimwe gitangaje kubona gasambura manda yemeza urubanza Furiani Rangabiye yaciriwe uko kuva ahagarikwa zaribonekeje ko ari urubanza rwa politiki. Urubanza rwa politiki rero si muri gasambura manda novuga barucire abamuhagaritse niyo bazomurekura gusa muri riteka turababazwa nuko abaharaniye agateka ka dina muntu bama bariko barafatwa bagapfungwa n'ubutegetsi bwa gitega burindiriye ko umunsi munaka bazobatanga nk'ibimaze kugira ngo bariko bavugana n'abasanzwe bafasha u Burundi bakiyagira yuko abaharaniye agateka ka dina muntu atari bidandazwa ari nacyo gituma muri iteka twagira dusabe abasanzwe bafasha u Burundi ko batobandanya bagwa nuvuga muri iyo mitego aho bemera ibyo gufasha abarundi ngo nuko barekuye uwo muntu yapfunzwe atacyo yagira bamufunga kugira ngo umunsi azogira atanguye ibiganiro by'ukuntu bafashe babatanga nk'ibimaze abasanzwe bafasha u Burundi bo raba ntibabandanye bagwa muri iyo mitego hama leta y'u Burundi nayo ikubita gashe irekure umfasoni Furiani Rangabiye abandanye akazi yariko hama yubahize na gateka kazi na muntu.
Inzamba
Radio Inzamba gateka kawe amakuru twabateguriye arabandanya mu gisata cindero. Imyidogo ni myinshi mu banyeshuri muri kaminuza y'u Burundi imva kabari kwa maze amezi atatu bataronswe ingurane yabo yo kwiga bita pre-bourse bavuga ko bagiye kwicwa n'inzara kandi batabona ingene bazobandanya babaho mu gihe ico kibazo kitotorega umuti mu maguru masha. Teki inkuru tuyibaze Alexandrine Keza.
Abanyeshuri bo muri kaminuza y'u Burundi bavuga ko kuva umwaka w'ishuri utanguye hari kwigenekerezo rya gatandatu munyonyo umwaka uheze bataranuswa akagurane kabo k'amezi atatu aheze bita pre-bourse. Ikibabaje abanyeshuri ngo nuko ababarongoye baguma bababesha ko bagiye kukaronswa mu maguru masha amaso agahera mu nzira. Abanyeshuri bakabona ko bagiye kwicwa n'inzara narijya imiryango yabo iri ruguru mu gisagara badafise uwo baririra basaba ko ako gafashanyo kuboneka.
Kuva mu kwezi kwa cumi na rimwe k'umwaka uheze tariki zitandatu hanyuma akademiki ari umwaka w'ishuri warutanguye hose atanga vyose ariko uza kubona umuntu nta banyeshuri na bamwe baronka akagurana twita pre-bourse ni kuri mu gitabanze ibiri bababagira aho umuntu umubona agize ahantu mukabona afungurirwa aho bakamuraba mu butamazi mwamuzi fanta kitwa umuntu akuze gatwara cyane kubona tuba twaje tuva ruguru tudafite ibijyanye n'ubujumbura tudafite aho turira n'ibyo turabibwira ababyeyi ariko nabo usanga bibagora nabo nyine nk'uko biba bigoye no ku bandi bose turabitura ariko kuko pre-bourse batwemeza ko kuza ku mwanya hari mesaje baza baraduha ngo ntiturindire tubandanye turindire dutekanye tubwira baduhenga ngo bigize muri EPPC mu makomande ikibi biki turabona ko atakivanje turarenze turarenze.
Ivyo biruko mu gihe kuri uno wa kane hari umunyeshuri wo muri kaminuza yahatswe kwitaba Imana hafi y'ishure kaminuza nderabigisha NS kubera inzara. Amakuru ava muri ico kigo avuga ko yatabawe n'abahita bamusanze aryamye iruhande y'ibarabara.
Alexandrine Keza arakenuye umushikanganji w'indero arahumuriza abanyeshuri muri kaminuza y'u Burundi ku buryo bugenewe ingurane y'amafaranga y'ishure buhari kandi bukwiye yivugiye mu kiganiro n'amesha makuru mu mpera z'indwiheze ariko yariko arashikiriza ivyaranguwe n'ubushiranganje arongoye mu mezi atandatu ya nyuma y'umwaka wa 2023 François Habyarimana yaranatangajwe no kumva ko hariho amakaminuza atagitunganiza abanyeshuri ku bijanye n'iyo ngurane tumutege yomi
leta yategekanije uburyo bukwiye kugira ngo abanyeshuri bose baronke ako kagurane atagucererwa ntaco tuma rero abanyeshuri batiba kukaronka ngira ngo vyo bavyavuye ngira ngo kukwikwega kwaba nabandi ivyo navyo tugiye kubikurikirana koko turabe yuko ivyo muvuze yuko arivyo ariko rero nagomba ngaruke kuvyadushikiye turi mu ntara ya Bubanza mu mwaka uheze aho hari umuvyeyi yatakanze avuga yuko ngo twimye akagurane umwana wiwe ariko dusanga ni umwana w'ikigaba yase gusinya kontra yako kayayo mahera hanyuma leta nayivuga iti wase gusinya kontra ayo mahera tayo tuguha n'umunyeshuri wo muri NS murumva rero hariho abanyeshure rimwe nari musanga muri dosiye yabo habuze akanakariya bamwe bakaronka abandi ntibaronke uwataronse agacagenda aravuga ngo akagurane ngo kabuze kandi vyavuye kuriwe no menyesha abanyeshure baziko baratwumviriza yuko uburyo buhari kugira ngo baronke ako kagurane kandi bakaronkere ku mwanya tugasaba ubafise ikibazo iki canke kiriya kwitura indongozi zizo kaminuza kugira ngo izo ndongozi nazo zice zibitumenyesha
murunani RCP ruhamagarira abarundi ku bintungane usaba umushikangano w'indero kuvavanura niyo ngendo yo gukinisha ubuzima bw'abanyeshure agafata mu minwe ico kibazo c'abataronswa iyo ngurane ku neza yabo hamwe n'igihugu tutega amatwi Gervaze nibigira nicegera c'urongoye urunani RCP
bamwe ho imvugo n'imvugo itangaje kubera twazi yuko amazi iminsi imyidogo myinshi aho abanyeshuri amaze hafi amezi atatu batanu bagafashanyu kandi bifise ingaruka mbi haba ku mibereho haba ku byigwa kubera twazi yuko iyo umuntu ataye afunguye neza adashobora kugira ngo yige neza kandi naco buryo basanzwe baronka tandoro ya bukeye mugihe yubuzeho rero cyo kibazo bidasanzwe aho usanga abanyeshuri usanga kenshi basiba ku ishuri cyangwa ugasanga abanyeshuri niyo agiye ku ishuri ntabwo bafise ido ku nonozwa neza ibyigwa cyangwa nkurikire umwigisha neza cyo tumaye dusaba yuko rero mushyanganje reka gukinisha ubuzima bw'abanyeshuri kubera twazi yuko uyu munsi hariho abanyeshuri benshi usanga baheba n'amashuri ntibya tuzi uko benshi bava mu miryango isanzwe itifashe ku buryo ishobora kubafasha mu gihe bari mu gisagara cya Bujumbura cyangwa mu gisagara bitandukanye ibindi rero mushanganje yofata mu minwe ico kibazo akumviza imyidogo kuva yuko atavyo yarazi numva yuko rero atitayeho ubuzima bw'abanyeshuri ku munsi ku munsi cyo tuma bisagwa yuko rero munsi iyo mvugo yo gushinyaguriza abanyeshuri biragarika ariko rero bakaza bategura neza iyo mfashanyo kugira ngo abanyeshuri baronke bataratama abanyeshuri bakironke ku mwanya ashoboye kwiga neza kubera tubazi yuko hari munda haraye inzara habyuka inziko
mu gusozera no makuru amakenga ni menshi mu bakozi b'ishirahamwe rikora impuzu ya free textile ryahoze ryitwa Kotebu ayo makenga abava ku ngingo yafashwe n'ubuserukira abakozi ahavuga ko abarwaye amaso y'imbwa muri kino gihe bategezwa gutonda ku kazi nk'abakozi bose kandi umushyamirano w'amagara y'abantu yavuze ko urwaye iyo ndwara bita amaso y'imbwa atokwitaba imirimo ibahuza n'abandi bakozi kugira ngo atabanduza abakozi bagasaba ko ingingo y'umushyamirano w'amagara y'abantu yokubahirizwa ku neza y'amagara yabo reka inkuru tuyibaze Eddie Claude Nazwe
abakozi bagiriza userukira abakozi gushyira mu free textile ko yabujije umuganga avura abakozi gutanga impusha zitanga karuhuko bita repos medical mu gifaransa aho ni kubwaye bagwaye bw'amaso abantu bakunda kwita ayimbwa mu gihe abayigwaye bamaze kugaragara muri abo bakozi batinya ko iyo ndwara yorandagata kuko basanzwe ari abakozi barenga 300 bagakorera hamwe
umuyobozi arezwe abakozi n'akazi kazi personnel ariko avuguruza itegeko ry'umushikiranganji w'amagara y'abantu rijanye n'ukuntu abantu bagwaye amaso umushikiranganji yashikije ko umuntu uzi wagwaye amaso kubera yandikira ategerezwa gusiga muhira akaruhuka umuyobozi wacu yari inama yagenda ku mudogiteri atuvura amubwira ko adategereza gutanga repos medical bivyateriye imwe abantu barenga nk'amajana atatu badufatwa n'amaso ku bwinshi uza kwa muganga wese muganga ashobora kutweje ntaropo ashobora kuba head personnel wanyu yambuze
basaba ko amagara yabo yo kubahirizwa mu gukurikiza inkingo mushikira nganji
nje ndusaba amaradi yo bivuga hama mushikira nganji kabimenya ko ari umuntu yamuvuguruje araba ko uwo mushe muri personnel yabaye hejuru y'umushikira nganji nayo ubundi yo bitagenze uko twese twandikirwa n'ayo maso kandi n'ayo maso adakaze
Uruganda rw'amakuru rwa Radio Inzamba gateka kawe twarondeye kuri telefone muhonge y'inka Josiane aserukira abo bakozi kugira ngo agire icyo ashikirije kubijanye niyo ngingo yafashwe ariko twashoboye kumuronka tubibutse ko mu itangazo ry'umushikiranganje bw'amagara y'abantu bwasohoye ku munsi wa kabiri umushikiranganje atomora neza yuko uwo wese amaze gufatwa niyo ngwara y'amaso yoguma imuhira kugira ubwandu bugabanuke
Ediklo denazwe arakenuye ni kuri iyo nkuru irangwa muri Afritext duce dusozera kwa makuru twateguriye kuri uno wa gatano mwakoze mwese mwariko muyakurikirana bakoze bagenzanje bayatoronkanje nk'uko muyumvise umwese ku ruhara yagize Bonfise Niyongere nako ndabashikiza ndabifuriza kuruhanirwa mu byanyu no mu banyu na gahwanje